Hii ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 93.3 no kuri FM 104.3 shoti zacu mwiriwe neza umwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Fidèle yo ngapo
muri sanga Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kylian Mbappe umukinyi kirangiranwa wo mu France afite imyaka 25 muri iki gihe mundwi irangiye yatangaje ko azosezera ekipe y'umupira w'amaguru yahora akinira ya Paris Saint-Germain igihe amasezerano yagiranye nayo azorangira muri iki gihe cici yatangaje ku buryo butomoye yazokwerekeza yamara umutegetsi mukuru wa championnat y'igihugu cya Espagne Javier Tebas yavuze ko Kylian Mbappe azoja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru wa Real Madrid muri Espagne wakiringo cy'umupira w'amaguru gitaha. Javier Tebas yabibwiye ikinyamakuru cyo muri Argentine Ole ku munsi wa mbere w'iyindwi. Umuyobozi mukuru wa shampiyona y'umupira w'amaguru ya Espagne Javier Tobias yavuze ko Kylian Mbappe ari umwe mu bakinyi b'umupira w'amaguru bakomeye cyane ku isi. Yitezwe ko Kylian Mbappe aza gukina n'abandi bakinyi bakinyi bihangange muri Real Madrid bayobowe n'abakinyi kirangiranwa nka Vinicius Junior aturuka mu gihugu cya Brazil na Jude Bellingham ava mu gihugu cy'Ubwongereza. Kylian Mbappe niwe mukinyi yinjije ibitsindo byinshi cyane kurusha abandi bakinyi bakinye mu mugwi Paris Saint-Germain. Yinjije muri rusange ibitsindo 256. Yagiye gukina mu mugwi Paris Saint-Germain avuye mu mugwi Monaco mu mwaka w'2017. Yateye igikumu ico giye ku masezerano yo gukinira Paris Saint-Germain y'agaciro k'imiliyoni 194 y'amadolari. Ingingo ya Kylian Mbappe yo kuja gukina mu mugwi Real Madrid ishobora kuzokongereza amahirwe yiwe gutsinda igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu mupira w'amaguru mu karere k'Uburaya ataratsindira gushika ubu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turavuga ku ngingo y'umukinyi Kylian Mbappe niyo gusezera mu mugwi Paris Saint-Germain akaja gukina mu mugwi Real Madrid. Ingaruka bishobora kugira kuri iyo migwi yombi. Twatumiye Steve Derrick Ndizeye akurikiranira hafi ivyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Sweden. Ndamutumire mbanje kubaramutsa.
Turabaramukije cyane Fidèle ndamutsana bakunzi n'abari kubakurikirana radio Ijwi rya Amerika muri kano kanya mu kiganiro muri isanga.
Iyo ngingo ya Kylian Mbappe yo kuvuga ko aseze mu gihugu Paris Saint-Germain muri iki gihe cici amasezerano yiwe niyo ekipe arangiye yaratangaje ku bwanyu.
Nibaza uko itatangaje na buhoro buhoro kuko nibaza uko aciye hafi imyaka ishobora kuba yarishitse ibiri bivugwa yuko Kylian Mbappe ashobora kuva mu gihugu cy'Ubufaransa na cyane cyane umugwi wagiye uravugwa cyane yuko wari witeguye kumwakira igihe cyose yabafashe ingingo yo kuva muri Paris Saint-Germain yari Real Madrid. Ngira murazi yuko no mwaka uheze byavuzwe cyane gushikaho mbere bijamwo n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa aramutumira barabo bafise imigambi n'amafaranga menshi cyane muri Paris Saint-Germain bo muri Qatar baricara hamwe kugira yemere kuguma muri Paris Saint-Germain. Ibyo byose rero byarerekana yuko uko biri kose ashobora kuba yasa nawe nuko arambiwe nkuko mwarimu bivuze. Nibaza yuko kuba amaze imyaka irenga ine mu mugwi wa Paris Saint-Germain uvugwa mu migwi ikomeye cyane ku isi ariko rero ugasanga ugukomera kwabo ntukwe ndikurenga mu gihugu cy'Ubufaransa kuko aho bagera mu ngino za Champions League nibaza yuko atari kuri cyane ivyo rero kubona nk'umukinyi nka Kylian Mbappé aharungwa muri batatu beza isi ifise uyu munsi ataratwara Ballon d'Or ataratwara Champions League nibaza rero yuko ari byiza yuko nawe afata ingingo ya kigabo n'amakuri n'abakurikirana inyungu ziwe hanyuma akagenda kurabira handi ashobora kwizera gutwara ico gikombe buze mu mateka yiwe cya Champions League gishobora no kumuha n'amahirwe menshi yo gutahukana umupira w'inzahabu.
Afise imyaka 25 muri iki gihe akaba yaramaze imyaka 7 akina muri Paris Saint-Germain. Kubganyu ni imyaka myiza ni gihe cyiza kuri we kugira ngo ahindure club aje nk'umugwi ukomeye nk'uko vyitezwe nka Real de Madrid.
Ya iyo myaka nibaza yuko ari iyo myaka myiza cyane ku mukinyi uwari we wese na cyane cyane ku mukinyi nk'uyo yagize palmarès nziza yagize yagize urugendo rwiza muri kariyeri yiwe y'umukinyi w'umupira w'amaguru nibaza yuko imyaka 25 turashobora kuba kumubona mu mwaka umwe cyangwa ibiri arashobora kuba mu bakinyi bazoba bafatwa nk'aba bariko barasezera ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi ibyo byose rero nibaza yuko bizova muri kazoza kiwe kuko gushika no munsi naho biriko biravugwa cyane nk'uko byavuzwe mu myaka ibiri heze mu mwaka uheze baravuga neza umugwi witeguye kumwakira naho amahirwe menshi yahabwa Real Madrid ariko ari we cyangwa abakurikirana inyungu ziwe nta n'umwe aremeza kumugaragara yuko Kylian Mbappé agiye kuja mu mugwi wa Real Madrid. Ibyo rero nibaza yuko kuri iyo myaka afise nibaza yuko ari imyaka myiza cyane hari hageze yuko aronderera ahandi kugira arabe ibyo atarashikako yuko yobishikako.
Ntacaratangaza icese aha azokwerekeza eka no mugwire ya Real Madrid nturavuga icese kwari uzomwakira yamara abahinga nabakurikiranira hafi ivyerekeye inkino babona ko azaja mu mugwi Real Madrid bivugwa ko uwo mugwi uzogira icuvuze icese imbere yuko irukino rwanyuma rw'igikombe c'imigwi yabaye mbere mu karere k'Uburaya ruzoba rurangiye ruzohuza Real Madrid n'umugwi Borussia Dortmund wo mu Budagi imbere yuko igikombe c'ibihugu vy'Uburaya gitangura muri kwezi kuza kwa gatandatu kuba azobavuye mu mugwi Paris Saint-Germain bivuze iki kuri uwo mugwi umugwi ufise amafaranga menshi abagenga uwo mugwi bafise amafaranga menshi bari bagiragije kuzana abakinyi bakomeye barondera igikombe c'ibihugu c'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu vy'Uburaya kuba kushika ubu mu gwi Paris Saint-Germain utaragera utsindira ico gikombe barazanya abakinyi baragerageza turazi nk'igihe Messi ariho yari na Neymar akina na Mbappe ico gikombe kikaba cabaye ndanse batashoboye kukironka kubagiye bivuze iki ku mugwi Paris Saint-Germain no niyo migambi yari ifise y'ugushobora gushika kure no gutwara igikombe imigwi yaba iya mbere mu karere k'Uburayi.
Ya huko bivuze rero nkuko nkanje nk'umwe mu bantu bakurikirana hafi by'umupira w'amaguru na cyane cyane kubakurikirana ingene imigusanga yiyubatse nibaze yuko Paris Saint-Germain nta ruhombo na rumwe igize kuba ishobora kubigiye kubura uwo mukinyi Kylian Mbappé kuko nibaze yuko atatayihaye mu myaka yose ayikiniye burya umukinyi kubara imyaka igera kuri itandatu irenga mu mugwi umwe ugasanga yawuhaye ibikombe byose bishobora gukinirwa mu gihugu ibyo byose yarabitahukanye nibaza yuko atana hamwe atagikomera kimwe gikinirwa mu gihugu cy'u Faransa yatahukanye munsi y'ibikombe bitatu ibyo rero nibaza yuko nibyo n'uruhombo rudasanzwe kuri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain kuko nawo nyine nibaza yuko utari witeguye kumurekura kandi nibaza yuko gushika uyu munsi Kylian Mbappé afatwa nk'umukinyi adasanzwe mu buryo bwose bushoboka muri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain iyo rero nazi ko yo no mu mwaka uheze kugira yemere kuhaguma ari naho Paris Saint-Germain yari ifite n'amahirwe gushobora kumuronka ko amafaranga menshi cyane murazi yuko bamwemereye byinshi cyane naho atemeye kongereza amasezerano yo kuzobandanya akinira uwo mugwi wa Paris Saint-Germain. Kubw'ibyo rero nibaza yuko Paris Saint-Germain birashobora kuyifasha kugura amaso nayo ikaraba ahandi naho nk'uko mubivuze nibaza yuko Paris Saint-Germain atakitakuze izana bakinyi bakomakomeye abo ba Neymar abo ba Zlatan Ibrahimovic abo ba Kylian Mbappe nabandi benshi ariko yo kuba babuze Champions League nibaza yuko hari bya bindi nyene nibaza yuko hari gihe umuntu yitegura gusomera agasanga ararumanze nibyo byabaye kuri uwo mugwa Paris Saint-Germain kuko bafise uyu munsi umwe mu bakinyi bafatwa nk'uwa mbere cyangwa ari muri batatu ba mbere ku isi batashoboye gutwara icyo gikombe cya Champions League naho bagerageje mu gihe cya COVID bikanga nibaza yuko bagikumbure nabo bafite iyindi plan B cyangwa ubundi iyindi migambi yo ku ruhande bafite inyuma y'igenda ry'uwo mukinnyi Kylian Mbappe nkuko kandi gushika uno munsi bikinashoboka yuko yohaguma nibyo yarasezeye kandi abakunzi b'uyu mugwa Paris Saint-Germain bamwe baragaragaje akababaro kadasanzwe bagize kumufata nk'umuhemu kubona agenda muri kino gihe nkuko kandi hari abandi bihumbi n'ibihumbi nabo bashimishijwe n'ibyo uwo mukinnyi yabakoreye
bakiye kwigira. Tuzo kumilongo ya telefone dufise Simbare Mikael, watukumva Mikael?
Ndavu umva chane gose.
Uduha magayi uri he?
Ndavu magayi mbi muri munara Cape Town muri Afrika Diside.
Ufise kibazo baza mutumire chanke chumvira shikiriza kuri iki kibazo turiko tuvuga cha Kylian Mbappe?
Jewe naifse ichi yungviyo nshikiriza chani mho gutere la kukuliga haivi rapugwa kumbuga ngukana mwenye yuko Kylian Mbappe haya kwa mwuri FC mwuri Paris Saint-Germain
mwge shikirize
ya ichi yungviyo chande mbona nuko neza Kylian Mbappe atayi gushobora kuguma mwuri Paris Saint-Germain kuko humo kini wigi hanga nge nka Kylian Mbappe n'umukinnyi ategerezwa kuba mu mateka yiwe ashobora ategerezwa kwandika amateka yo gutwara Champions League. Murabona Champions League ni higanwa rikomeye i Buraya, rero nko kwitwa umukinnyi akomeye avugangwa kandi bahaye ubona yuko ari mu bakinnyi bavuga nka batatu ba mbere ku isi arimwe mugabo atarashobora gutwara ikombe cya Champions League ni kimwe mu bintu byatumye Kylian Mbappe afata ingingo yo kuva muri Paris Saint-Germain. Ndizera neza iyo mu mwaka uheze Paris Saint-Germain itwara Champions League ntiyari gushobora kuva muri Paris Saint-Germain kuko muri Paris Saint-Germain yahemba amafaranga meza kandi menshi, abafana bamukunda. Murabona na perezida w'u Faransa yarigeze kumuha kumubona namubwira yuko atova hajya. Ni ukuvuga Kylian Mbappe yari muhira kubyerekeye uby'ubutunzi nta kibazo yarafite, ariko umukinnyi ubu ahisigeze ntibakiraba ngo baraba iby'amafaranga cyangwa umukinnyi yitwa ko ari umukinnyi bivanye n'amateka yanditse mu mupira w'amaguru. Ni muri iyo mpamvu rero Kylian Mbappe yafashe ingingo yo guhindura umugwi, kandi umugwi nibaza ko hayajyamwo nibaza ko ari umugwi abona neza yuko ushobora gutwara Champions League nk'uko mubona. Hariho ama ekipe asa nayabigize inuga novuga ama ekipe menga Champions League ni iwabo kamenga bayigize iwabo batayitwaye muri uyu mwaka ategezwa gusiba imyaka ibataratwara Champions League.
Murakoze
ko nko mu 1985 ayerekeza muri Real Madrid.
Ndabashimiye Simbare Mikael ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Kwitonda Jean Pierre ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uduhamaga uri he?
Ndi mu Rwanda, ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirere.
Ikibazo icyumviro ubishikirize.
Njyewe icyo navuga kuri Mbappe ngira ngo uwo mutumirwa yaravuze ngo Paris Saint-Germain nta kintu ihombye, ariko burya kubura umukinnyi nka uwo w'inkingi ya mwamba ngira ngo biba bihinduye byinshi. Ni ukuvuga ko Paris Saint-Germain igiye gutekereza kenshi cyane kugira ngo ibone uko yamusimbuza, kandi kugira ngo we abone uko usimbuza uwo mukinnyi ni ibintu bigoye cyane. Ngira ngo rero guhomba kwirahombye ahubwo Real Madrid bibaye yagiyemo kuko nk'uko bivugwa niyo ibyungukiyemo, kuko uwo ni umukinnyi ushaka kwandika amateka. Amafaranga kuyabona muri Paris Saint-Germain ni menshi yabonaga, ariko ubaho igihe kigeze nawe yari akwiye gutekereza agahindura akajya kuba yakandika ibigwi agatwara izo Champions League za Ballon d'Or. Rero bivuze ko igihe cyari kugira ngo agende ahubwo numva Paris Saint-Germain bamushimya nkuko yabaye intwari ngira ngo wenda n'ikindi gihe byazanashoboka ko amaze kwandika ibyo bigi yanagaruka. Nicyo navugaga kuri uwo mukinnyi wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.
Ndabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu.
Murakoze ibyo rya Amerika.
Ndabashimiye. Mutumire Steve Derrick ibyumviro bya Simbare Mikael na kwitonda Jean-Pierre ubibona gute cyane cyane Jean-Pierre avuze ngo wavuze ko ngo Paris Saint-Germain ata kintu kinini zobihombye we siko abibona aravuga ko hazo bari buhombe kuronka uzo musubirira ko kugwego nkawe
nibaze yuko ibyo bakunzi ba radio ijwi rya Amerika bavuze byose ni byasa n'ibyumviro si nibibaza ariko ibyo Simba ravuze nibyo nibaza yuko twabisiguye igituma tuvuga yuko Paris Saint-Germain ishobora kuba atacoye umbye kinini cyane kuko ico ibyo bifuza gukora no kutwara bari kumwe n'uwo mukinyi Kylian Mbappé hafi ya byose barabishitse ko kandi baza yuko ibyo byose bikome byose batwaye mu Faransa Ligue cyangwa Coupe de France n'ibindi bikombe bitandukanye yatwariye muri Paris Saint-Germain ibyo byose rero nibaza yuko atahoreka kubishima mu barongoye Paris Saint-Germain cyangwa mu bakunzi b'uyu mugwi kuko ibyo byose Kylian Mbappé yabigize mu uyu munsi umugwa Paris Saint-Germain ushobora kuba mbere unavugwa cyane kubera iki kubera uwo mukinyi Kylian Mbappé ibyo rero nibaza yuko kugenda na mahitamo yiwe nkuko kandi Paris Saint-Germain kumbure bari bafise ingufu zose zo gushobora gukora bishoboka byose kuko wabikoze mu mwaka uheze bakamugumana ariko nabo bavuze ati nta kundi ko ashaka kwigira reka tumureke ariko rero baragaragarutse kuri ico kintu cha Real Madrid kibandanye kivugwa cyane muri Real Madrid arashobora gutangara arashobora kuzowujamwe akisanga bayo mukinyi abayabaye kuko Real Madrid murazi yuko baharura ibyo ukora cyane ariko turazi yuko Kylian Mbappé hari gihe akina urukino ari muri Paris Saint-Germain minota 90 ukabona yuko yasa n'uta hari atari mu bihe byiwe byiza ibyo rero nko muri Real Madrid ntibashobora kubyihanganira hamikini nacho nibaza yuko ari amahitamo atari meza kuri uwo mukinyi Kylian Mbappé nibaza yuko muri Paris Saint-Germain no mu Faransa yari afite icyubahiro kidasanzwe cyatumye mbere no ku isi yose bamuha icyo cyubahiro ivyo muri Real Madrid ntibibaho ngira murazi yuko Cristiano Ronaldo ntaca tabakoreye ariko ingene yagiye ubu ashobora kuba ari mu bakinyi bamaze kwibagirwa Sergio Ramos ni umukinyi abaye rurangiranwa muri Real Madrid Madrid atacho atabakoreye ariko murazi gene yagiye Karim Benzema nibaza yuko nawe nuko nyene ariko uyu munsi nibaza ningene yagiye bikarangira mbere atahiye kujya muri Arabia Saudite nibaza yuko abo bose barabihangaga ariko Kylian Mbappé naho bitaravugwa ku mugaragaro reka tubihe umwanya turindire kazoza ndazi ko katotwereka byinshi kuri uwo mukinyi na Real Madrid cyangwa handi hose yoje
mwako muravuga ko hari gihe asa n'umuntu azimangana mu nkino kubitegereza ibintu abamunebagura harabavuga ko hari gihe ashobora kuba atari mukinyi yuzuye ku rugero n'uburyo umupira w'amaguru ukinwa muri iki gihe bakavuga ko asatira n'umusatirizi akomeye cyane ariko bakavuga rimwe na rimwe yatakaje umupira aca yihagararira ntakurikirane uwumwatse kuko mu mukino w'ubu ni umukino wo gusatira no defend naho buri musatirizi uteza gufasha abandi iyo mutakaje umupira abavuga gutyo bavuga busema
oya ntibavuga busema kuko urabona n'ubuhinga bwa none bwarateye imbere hari programme n'amasisteme menshi atandukanye umuntu ashobora gukurikirana ko umukinyi iyo ari mu kibuga mu nkino zitandukanye bakabona ingena kina bakabona kalite ziwe mu kibuga bakabona amadefo yiwe mu kibuga ibyo rero nibaze yuko no kuri uwo mukikira Mbappé ariho utumenge tutari duke abatari bake bamaze kumubona ko hanyuma kandi kubera kumbura ashobora kuba yarateye imbere akiri na muto agashigwa hejuru mu gasongero cyari byaratumye nawe asa n'umuntu yibona cyane ugasanga ahabwa n'uburusho bwinshi cyane muri club ibyo rero bigacha bituma binagorana yuko uwo mukinyi Kylian Mbappe abana neza nabandi bakinyi. Ibyo rero twari tumaze kumva induru nyinshi za zuguru muri club ya Paris Saint-Germain byarabaye ku igihe yabona abandi bakinyi barurangiranwa bakina n'aba ba Neymar, ariko byaravugwa yuko badafitana imigenderanire myiza, ugasanga ako nako na kandi kanenge kadasanzwe afise aho yodya hose ako kantu gasa nuko ari ubwibone budasanzwe afise bivanye n'ugwego akinako nahageze ninge navugwa bishobora kuzomugora. Ariko ibyo rero nibaza yuko izo programme zyatwereka yuko na wenyine hari gihabura mu kibuga, kiretse yuko hari n'ibihe akora ibintu abatari bake batari biteze, ugasanga arafashije umugwi gutsinda canke gutwara ibikombe.
Ndabashimiye. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufiselo Biden citizen, uratwumva?
Ego ndabumva neza cyane, ndi Kigali mu Rwanda.
Ofisi icyumviro ushikiriza canke ikibazo waza?
Icyumviro nshaka gushikiriza ku bijyanye na Kylian Mbappe uriya mukinnyi wa Paris Saint-Germain ugiye kuyisohokamo. Yewe icyo mvuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru, wowe urebye aho ugeze uyu munsi n'aho wavuye, urwego ugezeho, tekereza ko urwego yari agezeho muri Paris Saint-Germain yaramaze kwigira nk'akamana. Nibyo koko gukina arabigira anashoboye, ariko nanone ku buryo atarenga, kuko ntabwo akina wenyine mu kibuga. Mu bakinnyi cumi niba yari mu kibuga, ntabwo ari gukina ku myanya yose. Urebye rero uburyo hari yaratangiye kujya yigira, biba byiza iyo asohotse uriya musore wari ubajije ngo mbere ntabwo bizahungabanya ikipe ya Paris Saint-Germain, na mbere y'uko Kylian Mbappe aza mu ikipe Paris Saint-Germain yariho kandi ikomeye, n'ahagiye iyindi kipe azajyamo muri rusange agiye mu ikipe isanzwe iriho kandi ikomeye. Aho nicyo tureba, turareba umuntu ku giti cye, turebe kariyeri ye uburyo ashobora kuzasoza nabi atagabanyije ubwirasi, kuko igituma mvuga ngo ni ubwirasi, mwabonye ko iminsi ishize nyuma y'uko barafite igikombe cy'isi yatangiye kutumvikana n'umutoza ashaka kuba ariwe uha amabwiriza umutoza y'uko amukinisha, kandi icyo gihe umumenyereza w'umugwi ntabwo ari wowe w'umukinnyi n'ubwo amabwiriza, ahubwo we aguha amabwiriza. Ntekereza ko ahubwo ikintu tukwiye kureba ku myaka 2025 bibaye ngombwa ko kariya kanenge afite ko gushaka kumva ko ari Imana mu ikipe agakomeza nkamwe mumenyereye iby'umupira w'amaguru umusesengura mu myaka 15 iri imbere yaba ari muntu ki, ntabwo yazisanga kariyeri ye igenze nabi, ahubwo ateragiranwa kubera ko amakipe menshi yagira akamusesengura mu rwego rwo kutumvikana n'umutoza. Ntabwo aje gukina ariko kandi ntakina wenyine, niyo mpamvu aba agomba kumvira umutoza we.
Murakoze, ndabashimiye. Dufise kandi ku murongo Desire Nuka, uratwumva?
Ego ndabumva.
Uri he Desire?
Ahandi nga Kampala mu Buganda.
Uze cyumviro ushikiriza ikibazo ubaza?
Ndabye cyumviro ushikiriza kugira na Kylian Mbappe.
Mugishikirize?
Mbo kubisanzwe urabye Kylian Mbappe uko ntakina muri iminsi, ego n'umukinnyi azi umupira twese turamwemera ko awuza, ariko arasaka akantu kibiro ko kwishyira hejuru kumenga arasumba abandi bantu. Uwe mbona mengi kibazo agiye kugira, ikipe agiye mu ikipe ikomeye kandi se abana bakiri batoyi nkawe nyine, ariko nibaze yuko bizamugora kwa adapta kubera abana azosanga azoba ari abana bazi umupira kandi ashaka n'ugira chance ndizo agatwara na Champions League muri uyu mwaka atari yari mu mwaka uzaniye amara gushika ugasanga bizomukomera na cyane. Icyo bituma mbona umenga Kylian Mbappe bizogora cyane, uzaba usanga ari nka ya Real Madrid ya cyagiye harimo ba Beckham, ba Raul, ba Figo, bandi ba Ronaldo, abakinnyi benshi basa amazina bakomeye, ariko ugasanga ntacyo bashyize. Icyo bituma nibaze ko Kylian Mbappe yaba ari undi muntu ashobora kubwira ikindi kintu agahanurwa ari ikindi kipa agenda amakazi ya Real Madrid.
Ndabashimiye.
Murakoze.
Mutumire ibi byiyumviro bishikirijwe na Law Abiding Citizen na Desire, cyane cyane bagarutse ku kuntu bavuga ko nkuko babishikirije ku byiyumviro byawe, uko babibona ko Kylian Mbappe afise ngo akantu ku kwishyira hejuru ngo kwibona ko adasanzwe, nka Desire avuze ngo agiye muri ekipe ikomeye cyane ifise amateka akomeye cyane nka Real Madrid, kandi ifise ngo bakinyi bakiri bato bakomakomeye ngo kuzokorana nabo no kumenyera gukorana nabo n'umutoza umumenyereza mukuru azwi cyane nawe, bitegeze ibintu babona ko atamukinyi n'umwe ashobora kumukanga yaramenyereje n'abakinyi bakomakomeye nka ba Ronaldo ivyo vyiyumvira bashikirije kuvyerekeye uko kako kanyari gabo kubibona ko ari hejuru uko babibonye ubona bizogenda gute ubibona gute ivyo vyiyumvira vyawe
urabona yuko ahubwo baje banyunganira kuko nivyo twari duhejeje kuvuga mukanya amaze kugera kubwibone burenze ibyo rero ugasanga byaranatumye no muri Paris Saint-Germain naho hoho yahavuye aronka ubwo burenganzira bwo gufatwa nka kamana cyangwa umukinyi adasanzwe ariko rero ibyo nibaza yuko mu yindi migwi byogora na cancha muri Real Madrid ho nibaza yuko bigoye nkuko uyu muunzi yarahejeje kubivuga nuko yavuze ko arabakinyi kiri bato kandi bashushe muri Real Madrid bishobora kuzogorana yuko karaktere cyangwa ingene inyifato y'uwo mukinyi kiri Yann Mbappé yo muhira mu gihe atohinduka cyangwa atohindura bishitse akaja muri Real Madrid rero nibaza yuko ari ibintu bibaho nibyo n'umukinyi mwiza nibaza yuko atahoreka kuvuga yuko kuri Kylian Mbappé ari umukinyi mwiza ariko rero umuntu wese nta nyambo ibura gahonzi burya ibitarabwe neza ariko rero nibaza yuko ako kantu ko kubwibone cyane ka ego kuri uwo mukinyi Kylian Mbappé karahari kandi nibaza yuko biri mu bishobora kumubera intambamyi muri kariyeri yiwe kiretse yuko usanga abakinyi nkawe bageze kuri urwo rwego ukawusanga bafite timu ikomeye iri nyuma yabo cyane abajejwe kuraba inyungu zabo batandukanye harimo nabo bapsikologe abo bashobora kubafasha mu bijyanye n'imyumvire yo mu mutwe cyane ibyo bakora ingene babaho ibyo rero ugasanga bashobora kuzomufasha kwiadapta ahagiye hose kuko ubuhinga bwo gukira umupira w'amaguru neza arabufise
kubiteze ko azoja mu mugwi Real Madrid ari nabandi babona ko ikibanza kinamwo mu mupira w'amaguru ari ikibanza cibubamfu mu mugwi Real Madrid akaba muri ico kibanza cibubamfu c'abasatirizi begereye abasatirizi gikinwa n'undi mu Kenya kirangiranwa Vinicius Junior mubona Ancelotti azobigenza gute azoraba ingena hinyanyura abo bakinyi babiri bashobora gukinira icyarimwe
kubagiye mu mugwa Real Madrid rero ufise nk'umumenyereza nka Carlo Ancelotti nibaza yuko ari ikintu cyiza kuko uwo mumenyereza nibaza yuko amaze kwerekana ibyo ashoboye ibyazi nibaza yuko ari mu bamenyereza beza isifise gushika uyu munsi w'umupira w'amaguru kuronka nk'umukinyi nka Kylian Mbappé nibaza yuko ari ikintu cyiza ugaca wongera yuko azoba ari kumwe n'uwo mukinyi Junior Vinicius nibaza yuko ari ibintu byiza cyane kandi nibaza yuko ari umwe mu bamenyereza bashobora guhindura ibintu umwanya uwo ariwo sanyuma Kylian Mbappé ntakinira ibubafu kubera akinisha ukubafu ahubwo akinira muri ico kibanza bivanye n'imikenyero y'umumenyereza canke bivanye n'umugwi baba bariko baratana mu mitwe nkuko na Vinicius nawe nyene nuko nyene usanga rimwe na rimwe hari gihe ava kuri rujya ruhande ugasanga ariko arafasha ku rundi ruhande ibyo rero nibaza yuko kumenyereza nka Carlo Ancelotti bigashika akaronka Kylian Mbappé nibaza yuko umugwi urwariyo wese bashobora kuzokorera ibintu bidasanzwe bakawubangamira cyane umuntu aciye yongera ko n'umukinyi Jude Bellingham agumye bari babaye batatu abo bajene nibaza yuko bafite umumenyereza nka Carlo Ancelotti nibaza yuko Real Madrid yo kwisanga igiye kongera kumara imyaka itatu ine itanu iri imbere iri ku gasongero muri aya mahiganwa ya Buraya.
Tabashimiye tugaruke ku mirongo ya telefone gwasa Paulo Jean Paul ari ku murongo uratwumva?
Ndabumva neza.
Uduteye akamurihe?
Ni mu gihugu cya Kenya.
Ufisiye kibazo ubaza icyumvira ushikiriza ubishikirize?
Icyumvira nshikiriza.
Mugishikirize?
Ndafite icyumvira cyo gushikiriza.
Mugishikirize?
Kimwe cyo gushikiriza nuko ikaze rya Kylian Mbappé muri Real Madrid nizere yuko ni agiye kwagirira ibihe byiza kandi impano yiwe igiye kuba yokomera kuko muri Real Madrid ni umugwi mwiza cyane ku isi yose dukunda. Real Madrid na hantu umuntu wese bamuzanyeho ashaka kwagirira ibihe byiza araba nka Debing ya mukuba hageze aba Aida Guiro nubwo batamuha umwanya ikibazo mfite cyo kubaza no batari noshikiriza nk'icyumviro mujya musaza Antreto arabe Aida Guiro azaramusanguza mu kibuga kugira umupira wiwe ushobore kuba wotera imbere kuko ijya no mwana afite impano nziza cyane kuko ajaguro didebigi ya mu Vinicius na Mbappe bafatikanije mu mugosa ngari mupira ukomeye cyane usa ngugenda urakomera cyane gose
ndabashimiye
nange ndabashimiye
murakoze Stekana uri he
ngikoma
icyumviro ikibazo Alo? Alo, Aste? Aste, uri ku murongo? Aste? Aste? Aste, uratumva? Aste, afite ikibazo cya telefone. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga ku byatangajwe mu ndwi irangiye n'umukinyi kirangiranwa mu France Kylian Mbappe akina mu mugwi Paris Saint-Germain ukuzo sezera uwo mugwi akaja ahandi abahinga mu byereke mu mupira w'amaguru akabavuga ko hazokwerekeza ari umugwi Real de Madrid muri saison yimirije ngarutse ku mugwi Paris Saint-Germain mwavuze ko abakinyi bakomeye nka Mbappe bawufashije gutsinda ibikombe championnat ariko gushika bakaba batarashobora gutsinda igikombe barondera kuronka gikomeye cyane mu mateka y'imigwi n'abakinyi igikombe cha Champions League Ligue des Champions mwitegereje umugwi Paris Saint-Germain niki yakibuze ni kuko ivyanse naho bazanya abakinyi bakomakomeye bamaze ico gihe cyose barondera ico gikombe mwitegereje niki yakibuze
Paris Saint-Germain okay muri ibi byo gutwara ibikombe nk'ibya Champions League nibaza yuko harimo ubunararibonye reka nabyine nka DNA y'umugwi usanga rero ari naco gituma bigoye kubona umugwi mushasha utwara igikombe cha Champions League nibyo rero biri kuri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain usanga rero hari ubwo bunararibonye bw'ibyo nkino za Champions League batarashika ko ugasanga barashobora gutegura ibyo bategura byose bakazana abakinyi bose bashoboka bibaze yuko bafasha gutwara icyo gikombe cya Champions League ariko ugasanga bikanga ariko ugasanga umugwi witwa yuko ubayabaye utanguza abakinyi benshi bateye ubwoba nka Real Madrid kubera iyo nice DNA y'umugwi ugasanga rero barabirangiye bashitse muri finale ya Champions League nibi turiko turabona sino uravye umugwi wa Paris Saint-Germain nibaza yuko uravye muri ino myaka itandatu iheze biraboneka yuko atacho itakoze kugira barabe yuko twari ico gikombe babuze mu mateka yabo cha Champions League ugasanga rero biragoye cyane ariko rero hanyuma gacaza niki nihiganu usanga bakina kuko nibaza yuko abo bakinyi kugira batware ico gikombe bashirinde bashika kure bagatwari ico gikombe cha Champions League nuko babakinye ingino zikomeye na cyane cyane mu gihugu basanzwe barimo Paris Saint-Germain uravye usanga guhangana kwayo guhangana ihangana n'imigwi itarenga ibiri cyangwa ibaye nyinshi ikaba itatu nayo nyine ugasanga irabaye abaye ibyo rero ugasanga biratandukanye no kujya guhura n'umugwi nka Real Madrid usanga haba El Clasico inshuro zibiri kire na FC Barcelona ugasanga iriko ihangana n'umugwi basangiye igisa gara ucha Madrid wa Atletico Madrid uho haje yindi ya Girona n'ibindi ugasanga rero umugwi wa Real Madrid ugera mu higanwa ya Champions League ukomeye cyane mu gihe Paris Saint-Germain yoyo usanga iko ibishoka byose igatsina imigwi yose bahuye mu gihugu cy'u Faransa ariko rero bagira mu higanwa ya Buraya ugasanga naho ingufu zabo bataba barazi kwiye
Aste kana wagaruse ku murongo
nagarutse ndahari
uri he
ndi muri cyuvuye uburaro uko yigoma
ufite kibazo icyumviro
oh nicyumviro ubwa mbere bwo Kylian Mbappe umushimira kuko yafashe ingingo nziza ntabwo ndi umufana wa Real Madrid ariko nta competition iri mu Bufaransa nkuko umutumirwa ariko arabivuga competition yo mu Bufaransa je no munsi no shira kumwihezo anje niko ndabira abantu bishira hamwe ni higanwa rya Tanzania kuko na competition iba huko kandi byo biraboneka hanyuma ariko akabazo mbega bariyo nyishu abona iyo bariyo nyishu abona yo amahitamo meza kuri we ibyo ashaka koko ahagiye kwimukira azobibona hanyuma guheraheza muratubariza bo muri federasiyo y'u Burundi baratwemere mu mezi 8 yuko bazoba duhaye ikibuga ariko kugeza no ku myaka 2 irashize ndega nk'umutumirwa cyake ikibuga cy'u Burundi yabayibona gute kandi muradutumire ko bo muri federasiyo bagire cyo batubwiye murakoze
ndabashimiye
murakoze
umwishure Derek
nibaza yuko ibijanye nibyo azokura muri Real Madrid nibaza yuko ubu deja agiye ku buntu antagudwe kuko azova muri Paris Saint-Germain amasezerano yiwe arangiye ariko rero mu bijanye nibi byigura nigurishwa ry'abakinyi umukinyi ahagiye kenshi na cyane cyane nk'abo bakinyi b'ibihangange usanga rero hari amafaranga atari make bahabwa yo kugira bemere gusa gushira umukono ku masezerano y'uwo mugwi babagiye ibijyanye n'imishahara nibaza yuko aho iterambere ry'umupira w'amaguru urigeze iyo umukinnyi nk'uyu ageze ku rwego nk'urwa Kylian Mbappe abageze ko nibaza yuko batangura kumuhemba bivanye n'umushahara aba yarafite kandi nibaza yuko amahitamo yiwe ashobora no kuvana n'ingene umugwi uzomuhemba ibyo rero nibaza yuko uko biri kose bishitse akajya handi cyangwa naho yoja muri Real Madrid iri kuyavuga cyane nibaza yuko ikintu bamukorera cyambere nuko bamudugiriza umushahara cyane bakamuha ubundi burusho burengeye abandi bakinyi imbere bashobora kuba bari muri Real Madrid cyane ubundi mugwi ugasanga abantu abahantu heza afahabwa ayandi mafaranga yo ku ruhande udushiruka bute dutandukanye two ku rwego rwo hejuru ibyo rero nibaza yuko ari uturusho tudasanzwe uwo mukikira Mbappe ashobora kuronka nkuko twabivuze n'uwo mukunzi abivuze igaro ryo mu Faransa igaro ryo ku rwego rwo hejuru ariko kandi baza yuko kuva mu ihiganwa riri nko ku rwego rw'amahiganwa atanu akomeye cyane ku isi mu kibazo cya gatanu cyangwa cya kane ukajya mu ihiganwa rya mbere cyangwa rya kabiri ibaza yuko uturusho twotwo utegerezwa kudukurikirana na cyane cyane hagacyayiyongera ko nayo mahigwe yuko abagiye mu mugwi ushobora gushika kure cyangwa gutwara igikombe cya Champions League.
Murakoze. Radio Ijwi d'Amerika iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derek ndizeye akurikiranira hafi Derek inkino na cyane cyane umupira maguru akaba ari mu gihugu cy'u Sweden tuko tuvuga ko bitatangajwe n'umukinyi kirangiranwa mu France Kylian Mbappe akina mu mugwi Paris Saint-Germain vyuko azosezera uwo mugwi mu gihe amasezerano yiwe azobarangiye muri iki gihe cici bikaba biterateranwa ko ahazoje ari mu mugwi Real Madrid numugwi ukomeye cyane ufite amateka cyane wandise amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru ukaba uri mu gice cya nyuma cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya aho uzohura ku itariki 1 kwa gatandatu numugwi Borussia Dortmund wo mu gihugu cy'u Budagi hari umwe muraba baduteye akamo yavuze ko kubagiyeyo umugwi bishobora gushika ukagira amahirwe ugatsinda iki gikombe ko atari ibintu bigaruka kenshi yamara dufate abavuga ko agiye mu mugwi Real Madrid ndibaza ko azo sinya amasezerano y'imyaka itari mike nk'itanu tuvuge muri iyo myaka itanu murabona ko azoshobora gushika kuri iyo migambi arondera cyane cyane iyo Ballon d'Or nicyo gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'u Burayi.
Ya byoshoboka cyane nibaza yuko ari nacyo gitumye ava muri Paris Saint-Germain kuko si iyo Champions League gusa kuko na Ballon d'Or arayikeneye kandi nibaza yuko bishoboka cyane na bujya hagiye kubihiganwa rya Buraya rya Euro uwo mukikirian Mbappe ari mu bakinnyi batumwe ko mu guseruka igihugu w'Ufaransa umeze neza ushobora gushika kurebera ugashobora no gutwara ico gikombe cya Buraya hanyuma hagaca hiyongera ko rero ningene uwo mukinyi azoba ariko aritwara muri uwo mugwari ya Madrid bishitse akawujamo kuko gushika uno munsi naho bivugwa cyane nta kigaragaza yuko byanka bikunze Kylian Mbappe ashobora kuja muri Real Madrid. Iyo rero nibaze gukora amahigwe agasanzwe yoshobora guha uwo mukinyi gutahukana iyo Ballon d'Or nayo nyine ataratahukana naho amaze kuyibona imbere yiwe ariko bikarangira ihawe uyundi. Hanyuma kandi tunabibutsa yuko mu myaka ibiri iri imbere harategekanijwe higanwa ry'igikombe cy'isi yose, iryo naryo murazi yuko riha amahigwe menshi cyane umukinyi abatwaye icyo gikombe cy'iryo higanwa cy'isi yose cyangwa yabashikanye umugwi wiwe kure cyane hashoboka muri iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose. Mu gihe rero yoba ariko yitwara neza no mu mugwi mushasha cyangwa muri Real Madrid nk'uko yarasanzwe abikora muri Paris Saint-Germain, nibaza yuko atacobuza yuko Kylian Mbappe atwara uwo mupira w'inzahabu abuze ariyo Ballon d'Or, kuko biramaze kugaragara yuko n'izina ry'umukinyi rituma rero ahabwa iyo Ballon d'Or, kuko ni kenshi tumaze ze kubibona iruhande y'ibyo bikombe ugasanga umukinyi kubera kuvugwa cyane usanga n'abagira aho batora hari amahigwe menshi baha uwo mukinyi bivanye na nivo yiwe cyangwa aho abageze muri ku isi mu kuvugwa cyane mu mugwi.
Murakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone, Bahati Sanchez Junior ari ku murongo. Bahati uratwumva? Bahati
ndumva neza cyane.
Uduhamaga urihe Bahati?
Nerereye mu karere ka Rundu murenge wa Rusiga.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda mu majyaruguru.
Ufise ikibazo bazo umutumire ikimvira ushikirize?
Yego. Ikibazo ndabaza umutumire.
Yego.
Hari amakuru numvise ko Kylian Mbappe naramuka ageze muri Paris Saint-Germain ko umukinyi Rodrigo azahita asohokamo akajya muri Arsenal, nagira ngo mbaze umutumire koko niba ibyo bintu barabyumvishijeho, kuko nayibonye ku mbuga ngurukanabumenyi nibyo aribyo namubazaga niba naramuka ageze muri Paris Saint-Germain ko Rodrigo azahita agenda akajya mu Bwongereza muri Arsenal.
Ndabashimiye.
Ndabashimiye.
Steve Derrick mwishura kuri ico kibazo Bahati abuze ko niyo Mbappe byashika akaba agiye mu mugwi Real Madrid nk'uko abantu benshi baziteze ko umukinyi azo ingaruka zizo kwibonekeza ko ari Rodrigo, akaba abaza nimba ngo amakuru yabonye ku mbuga ngo kanamumenye ko Rodrigo ashobora kuzoca hava wakaja mu mugwi Arsenal, ko ivyo bavyumvise.
Ya hayo n'amakuru yandikwa, kuko amakuru biremewe yuko n'ibihuha cyangwa ibiba biriko biravugwa bivugwa cyangwa natwe tukabifatira ko tukabivuga, n'aco gituma n'ubu tuguma tuvuga Real Madrid mu gihe atakintu kiri officiel ari Kylian Mbappe cyangwa umugwa Real Madrid uratangaza icyese yuko mukibitegwe kumwakira cyangwa bazomugura, kuko kandi hari n'aya makuru amurungika muri FC Barcelona, hari amurungika muri Manchester United. Ibyo rero nibaza uko nibyo biriko biravugwa cyane, kuko ugerageje dukurikira amakuru y'inkino buri munsi tubyukira mu binyamakuru bitandukanye byandika ni nk'ubu ushobora gusanga muri Real Madrid biravugwa yuko akaramukaje Kylian Mbappe ashitse muri Real Madrid, uyu mukinyi rurangiranwa w'umwongereza Jude Bellingham nawe ashobora gucava, kuko uravye ingene bakina kumwe, bakina hafi bimwe. Ibyo rero ugasanga nibiriko biravugwa cyane, gusa n'uwe Rodrigo rero byoshoboka kandi baza yuko haje uwundi mukinyi w'umusatirizi. Rodrigo yarasanzwe ari mu bakinyi basubirira abandi, nibaza yuko amahirwe yo kubana tumubona akina cyangwa yigaragaza yocagabanuka cyane, ariko ibyo byose usanga ari bicandikwa, ninacyo gituma gushika n'ubu tudashobora kwemeza ijana ku ijana yuko Kylian Mbappe azoja muri Real Madrid, kuko nta kintu na kimwe kibigaragaza kiravugwa, kuko nawe nyine yarabyitangarije icyetse aravuga yuko kazoza kiwe azokavuga hagati na hagati mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'inkino za Buraya bagiye kwitaba. Ibyo rero nibaza yuko twoba turabangiriye gatoyi, naho rero ibinyamakuru bimwe hari byizegwa bironka makuru meza menshi kandi yizewe anabyo bimwe na bimwe nanga biriko biremeza yuko Kylian Mbappe azoja muri Real Madrid ariko rero nibaze uko twoba turarindiriye ntitwemeze kwemeza ayo makuru yuko Kylian Mbappe azoja muri Real Madrid kuko tutogira ko twemeza yuko abakimwe nabo nka Rodrigo Changi abandi bazohava baca bava muri uwo mugwi wa Real Madrid kubera igugwa ry'uwo mukinyi Kylian Mbappe
urakoze Gakwavu igisagara aratwakuye uraskumva
Ndabumva cyane ijwi rya Amerika
Uduteye akamuri he
Gakwavu igisagara mu Rwanda
Uvise ikibazo baza icyumviro
ikibazo nagiye ngombaza mu kamirwa ese natubwira impamvu nyamukuru itumye bate aza muri ya kite yindi yadusobanure ese haburaga igihe kingana iki kugira ngo amasezerano yiwe n'iri ya kite arangire haburaga igihe kingana
ndabashimiye
murakoze cyane namwe bya Amerika
murakoze mu mwishure Derek
ya nibaze uko ikintu cya mbere twanakibuze mu kiganiro nka cyose nuko amasezerano yiwe arangirana nino season nino mwaka w'inkino aho rero henshi usanga ari kerekezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu aho amasezerano y'umukinyi abarangiye hagacatangura idirisha byigura n'igurishwa ry'abakinyi ibyo rero nico bita Mercato d'été ibyo rero nibaza yuko ari cyo gituma gitumye agenda tiyashinye kongereza amasezerano muri umugwi wa Paris Saint-Germain yaramazemo imyaka nibaza yuko gira kuri 6 ibyo rero nibaza yuko umukinyi wari we wese nuko kiretse yuko na Paris Saint-Germain kumbure yari yagerageje kushaka kumugumya ariko mu nyuma nabo barabivamwo baravuga ati reka gende nta kundi
murakoze dufise kandi Nduwimana Innocent uratwumva
kundabumva
uherereye he
mukisikara cyabo cyumbura mukanyoshe
ubaze ikibazo cyangwa ushikize cyumviro
yakome no twaro vise yuko yashikije ka video avuga ati uyu mwaka wiwe Kylian Mbappe ni wa nyuma bitangaza makuru bimwe bimwe bivuga yuko azoja muri Real Madrid ibindi nabyo bigatangaza ngo azoja muri FC Barcelona ko none niyihe nyishu nziza cyane n'uwuhe mugwe agiye kujyamo hama numvise yuko ngo kamashampiyona bifuza kuyoza arakina mu hanze y'igihugu none yoza arakinira hanze y'igihugu hehe nagira boza barakinira nk'iwabo nk'umugwe bagatangura nk'iwabo hama nk'umugwe wo gusubiza nk'uwo bahuye mu kindi gihugu cy'iwabo cyereke nyinshi n'icyumviro n'ifite bashaka mudusobanurire kibimenyesha makuru bimwe bimwe byose byandika ngo bimwe ngo tuje muri FC Barcelona wikendi muri Real Madrid baduhe umuco mu timu agiye kuja mu mugabo wene ntiyahishutse itimu agiye kuja mu nicyo cyumviro n'ikibazo nari mfise
murakoze
yego
ari Nduwimana Innocent mwo mwishura Steve
sinumvise neza ikibazo ciwe ca mbere
ikibazo ca mbere yavuze ngo
yuko gushika no munsi ibyo turiko turavuga naco gituba tudashobora kwemeza aya makuru ariko rero amahigwe menshi nuko Kylian Mbappe avugwa cyane muri Real Madrid mbere biranavugwa yuko n'ibinyamakuru bitandukanye byaba ibyo mu Faransa cyangwa muri Espagne yuko atarenze itariki 12 ukwezi kuza kwa gatandatu bishobora gutangazwa icyetse ku mugaragaro uko uwo mukinyi yashitse muri Real Madrid ariko rero gushika uno munsi kandi mbanziriza amasezerano irakogwa naho hari ibinyamakuru byigeze kubivuga yuko bashobora kuba baremeranije yuko azoja muri Real Madrid ariko gushika uno munsi n'abarongoye Real Madrid barabeshuje nkuko na Kylian Mbappe na wenyine yamaze gutangaza icyese yuko atazoguma muri Paris Saint-Germain ariko atigeze atomora ngo avuge iyari kubw'ibyo rero barashobora kumurungika muri Barcelona muri Manchester United muri Arsenal cyangwa muri Manchester City ibyo byose rero ni binyamakuru ariko rero hari gihe kumbure mu kirundi ho bavuga yuko rimwe na rimwe urukurukuru ariyo nkuru naho benshi bari kubaca bafata yuko uwo mukinyi adoja muri Real Madrid twoba turabangira rero kugira twemeze iyo nkuru ariko rero nuko amahirwe menshi arayo kubona Kylian Mbappe ajya muri Real Madrid kuko nawe nyine mu myaka iheze n'imbere yuko amasezerano yiwe yegereza kurangira muri Paris Saint-Germain yaravuze yuko umugwi akunda cyane kandi yifuza gukinira ari Real Madrid
ndabashimiye Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC hari kindi kibazo yabajije yabajije ngo kuri kija kindi cyumviro ishira hamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ariko ryiyumvira kuvyerekeye inkino z'amashampiyona y'Uburaya zoshobora gukinirwa hanze yakarere ku Buraya ico kibazo kikaba kidashigikiwe na bose nayo mashampiyona koma akomeye y'Uburaya yari karabaza ico cyumviro ingene mukibona
ya ico rero ni ico nyene cyari cancitse kuko nzi uko kijyanye na Kylian Mbappe na transfer yiwe ariko rero twamenyesha yuko ibyo turi mu bari ko bakurikiranira hafi ku munsi kuva ku munsi wa kabiri Congress ya umupira w'amaguru ku isi FIFA yasozerewe uyu munsi i Bangkok mu gihugu cya Thailand ibyo byavugishije benshi cyane ariko rero nibaza yuko bisa n'ibyemejwe kandi bigiye kuza biraba kiretse yuko hari ibihugu bimwe bimwe biterekwa iyo ngingo yuko ibihugu byohabwa uburenganzira bw'uko inkino z'imigwi yabo baza barajya kuzikinira hakujya mu bindi ibihugu ariko rero nibaza yuko kubakurikirana amahiganwa atandukanye harimo za Super Cup za Super Cup za Espagne cyangwa n'amahiganwa mwamwe ya Super Cup yo y'imigwi yo muri Afrika biramaze kugaragara yuko bashima kujya gukinira mu bihugu by'Abarabu na cancane mu gihugu cya Qatar cyangwa muri Arabia Saudite ibyo byose rero ugasanga birafite aho bihuriye n'iyo terambere kumbure ririko riravugwa hirya no hino ku isi ariko iryo terambere ugasanga rifatiye ku nyungu na cyane cyane inyungu z'amafaranga aho rero biriya bihugu by'abara usanga bifite amafaranga menshi cyane bigashobora gufata urukino rwo ari rwo rwose bakarujyana mu gihugu iwabo ibyo rero ugasanga bari barafasha cyane n'ishyamu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ugasanga naryo nuko nyine bijyana n'ibihe bijyana n'iryo terambere rijyana n'iryo urudegwa ry'amafaranga aho yoba akiye hose akacyo yica ugasanga naho rero bariko barembera yuko ingingo mwe nizo zifatwa z'uko ingino zimwe zimwe z'amahigamwa amwamwe zoza zirabera mu bindi bihugu
kubera iki ari ishyirahamwe FIFA ariko rijya mu byerekeye ibi by'amaclub aho kuba ishyirahamwe UEFA biravuga ko nk'ibi ari amasezerano yabaye hagati ya FIFA ni ishyirahamwe rijezwe guteza imbere umupira w'amaguru muri Amerika Relevant Sports kuba ishyirahamwe UEFA atari ryo ririko rifatiye ya mbere mu bibazo biraba amaclub Buraya mubibona gute
ya ico ni kibazo kidasanzwe na cyane cyane ishyamwe ry'umupira w'amaguru bisi ne FIFA ridahuriza ko na buhoro buhoro n'ishamwe ry'umupira w'amaguru i Buraya ariyo UEFA na cyane cyane ibihugu bimwe bimwe byo usanga bivuga rikijyana muri ibyo by'umupira w'amaguru ugasanga ni n'ibihugu bifatira cyane kubijyanye n'umuco n'ibyo bita transparence ugasanga rero naho usanga hari ibihugu biterekwa na gatoyi izo ngingo z'ishamwe ry'umupira w'amaguru bisi FIFA kuko biranatangaje ibyo biravuzwe ubu unya ariko mwibuke yuko hari n'ihiganwa rya super league ya migwi ikomakomeye y'Iburaya murazi yuko imwe yari yagumutse murazi yuko yashitse FIFA ugasanga iri kwishigikira iyo ngingo mu gihe ibihugu bya Buraya n'ishami ry'umupira w'amaguru ahiburaya UEFA ritavyerekwa ibyo rero nibaza yuko ariko byahavuye bitangaza batari bake kuko muri Afrika ryahiganwa ryatswe Iburaya muri Afrika ryahavuye rikunda riranatangura higanwa rya Africa Football League ibyo rero nibaza yuko ari kintu giteye amakenga batari bake ku ingene ishamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ririko riripanga n'ingene amahiganwa na cyane cyane ahuza imigwi atunganywa n'amashyirahamwe yo ku migabane itandukanye ibyo rero nibaza yuko ari ikintu kibi cyane kandi nibaza yuko gishobora kuzogira ingaruka mbi cyane ku ishamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA na cyane cyane kuri uyu arongoye FIFA Gianni Infantino muri kino gihe muri ino myaka itatu iheze biboneka cyane yuko acuditse cyane na biriya bihugu bya rutura byabara busanga bifite amafaranga menshi cyane ugasanga nta nico bitokora kugira ico bipfuza gishike kizi imbere
imbere yuko tuza kurangiza nagomba nze kuri ingingo yasohotse uno munsi yo guha uburenganzira igihugu cya Brazil bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'abafasoni cyo mu mwaka w'2027 kabyabaye uno munsi byabereye muri iryo koraniro ry'ishyirahamwe FIFA i Bangkok uno munsi kuwa gatanu mwakiye gute iyo ngingo yo guha uburenganzira Brazil bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'abafasoni mu mwaka w'2027
ya murakoze cyane kuri ico kibazo kuko habaye ibintu bidasanzwe nkuko twababwiye twari mu bari ko bakurikirana hafi iryo koraniro rya Kongere ya FIFA iri kwibera yasozerewe hari ya Bangkok muri Thailand mi Kongere yatanguye mu masaha ya saa 9 y'ijoro aho se twari maso twakurikiranye kibiriraho iyo Kongere ya FIFA nibaza yuko igihugu cya Brazil caje kwemezwa rero nk'iki kuzokwakira ihiganwa ry'igikombe isi yose cy'abagore n'abakobwa cy'umwaka w'2027 ku mugaragaro hari masaha ya saa moya y'igitondo masaha yo mu Burundi mu Rwanda no ngaha i Buraya twari ko turabikurikirana tubibutsa rero yuko Brazil yariko ihiganwa n'ibihugu bitatu ibihugu bitatu byagiye hamwe ibyo nabyo ni bihugu by'Ububirigi Ubuholande n'igihugu cy'Ubudagi byari byagiye hamwe kugira bisabe gutunganya neza gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore ariko rero Brazil niyo yatahukanye ayo mahigwe hanyuma ikintu gishimishije cyane nuko babanje kwerekana raporo y'ingene ibyo bihugu byasabye ubwo burenganzira ingene byagendewe ingene byakurikiranwe barerekana ibintu byiza cyane na cyane bifatiye ku muco kuri transparency byo rero nibaza yuko ku nshuro ya mbere mu mateka y'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'irya mbere abagize inama ya bose basabwe gutora kugira batore igihugu kizokwakira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore ibyo ntibyari bwigere biba kuko bahora bagira ijya komite nyobozi y'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA niyo yahora igena igihugu cyakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ariko uyu munsi rero twamenyesha yuko Brazil niyo yahavuye itorwa rero irushije amahigwe ibihugu bitatu byari byagiye hamwe kugira bitunganye izo nkino z'igikombe cy'isi yose ni ingingo yashimishije abatari bake uhereye muri iyo kongere abatari bake ari abanyabrazil cyangwa abava muri kiriya gice cya Amerika y'amajyepfo na bamwe mu banyafurika Afrika wabona yuko bashimikijwe cyane n'itorwa gito gihugu cya Brazil bigina batamba umwayi ikongere yakwihagarara umwanya utari muto barabanza baratamba ni ingingo nziza cyane kandi nibaza yuko Brazil yerekanye ibintu byiza cyane bakoze bitegurira kwakira neza izo nkino z'igikombe cy'isi yose
wewe bikurikiraniye hafi nikihe cyahaye ayo mahigwe Brazil yarushije iki ibyo bihugu bikomaka kumeza by'Iburaya mwavuze byasavye Ubudagi Ububirigi n'Ubuholandi
nibaza yuko ikintu cya mbere kuko sinanya mumbabarire biri muri ordinateri kuko nabikurikirana nabyandika nibaza yuko Brazil ni igihugu kimwe hanyuma ni igihugu gifite ibibuga byiza biri ku rwego rushimishije kuri standard y'ibibuga ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryipfuza hanyuma ikindi nacyo ni uko Brazil igikombe cy'isi yose batunganije cy'abagabo bari berekanye yuko bari berekanye yuko bagitunganije neza hanyuma ikindi nacyo ni uko ari kimwe mu bihugu bishigikira kandi bishyira imbere iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore kuko uyu mupira w'amaguru w'abakobwa uhera mu ibarabara uhera mu mashuri berekanye dokumentaire y'ibyo bakora na cyane cyane barerekana umukinnyi yabaye rurangiranwa Marta imipira y'inzahabu igera kuri itandatu ibyo byose rero bikerekana yuko Brazil yari ikwiye yuko muri ubu nayihabwa amahirwe yo kwa yo gushimirwa ibijyanye kubera iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kandi tubamenyesha uko ari naryo rya mbere mateka y'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kizo bagitunganijwe n'igihugu cyo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo ariko icambere ningere bashigikira iterambere ry'umupira w'amaguru mu bakobwa n'ibibuga na cyane cyane kuba afise uburambe bw'ingere batunganya amahiganwa mpuzamakungu n'ingene bakira ingenzi zijya muri ico gihugu
mu misegunda mikeyi birerekana rero ku mupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni nabige muri kuratera imbere kubona ibihugu bikomakomeye nk'ibi biriko birahiganirwa kwakira ico gikombe mu mwanya muto cyane misegunda mikeyi
ya nibaze yuko umupira w'amaguru mu mwaka uheze twari mu gihugu cya Australia na Nouvelle Zélande haheruka kubera inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka nibaze yuko ibitigiri statistike zo ku mpande zose haba mu kibuga haba mu bakurikiranye izo nkino byerekanye yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore iriko riragaragara mu bihugu na cyane cyane bikomakomeye kiretse yuko muri Afurika ho biboneka yuko tukiri inyuma gatoya naho nyine nibaze yuko hageze yuko bikangura bakagendana n'iterambere ibindi bihugu bigeze ko muri mu bakobwa n'abagore
murakoze yari Steve Murantunga ya Steve Derrick ndizeye akurikiranye hafi Derrick inkino na cyane cyane umupira maguru ari mu gihugu cy'u Sweden twako turavuga ku ngingo ya Kylian Mbappe umukinnyi kirangirano mu France agiye kuva mu mugwi Paris Saint-Germain ataratangaza neza ahozo kwerekereza mu gaba bitegereza n'ibindi bakabavuga ko azoja mu mugwi Real Madrid wo muri Espagne twako turavuga no ku ngingo yafashwe no munsi kwa gatanu guha igikombe cy'isi yose cy'umupira maguru ku rwego rw'abafaso n'abakenyezi n'abigeme muri Brazil shimire rero umutumire shimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bagashikiza ibyimvuro kabaza n'ibibazo ku bwijwi rya Amerika ndabashimiye mwese ndabatumira kubandanya mudukurikira mu biganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza